ili ni Sud Amerika. Ijuri Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza ingingo z'ingenzi za yamakuru abanyapolitiki mu Burundi ntibavuga rumwe ku cyemezo cya president Pierre Nkurunziza ko ataziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha
ariko ubu narimo aravuga ati imana yampaye kwibonaniye yantumye ko nza kurongora Burundi kandi ko ndaburongora ko azakwimbarira.
Uyo ni Frederic bavuga inyumvira yahoze ari vice president wa Burundi ubu akaba mu buhungiro mu Bubiligi.
Pierre Nkurunziza yarabivuze wenyene ko atazosubira kwitoza ikirimo kindi kandi azoherekeza uzo musubirira muri mu mushakisha.
Uwo nawe ni Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Muri Cameroon, Boko Haram yishe abasirikare ba leta 13 mu majyaruguru hafi y'imipaka ya Niger na Chad.
Abahinga bagenywe n'ugwego gushyira hamwe onujejwe gateka ka muntu basaba itohoza ryigenga ku bwicanyi bwo mu myerekano yo muri Sudani. Aya makuru na yandi tubafitiye turagara kwa ko mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido nido ry'amakuru y'ejo no hino tubafitiye muri aka kanya. Umwana w'umuhungu w'imyaka 5 uwo mu gihugu cha Uganda yaragwaye indwara ya Ebola yitavye Imana. Umuntu wa mbere rero ivyibonekeje ko afise Ebola kuva ico kiza cadutse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana urubibe na Uganda haraheze umwaka. Ibiro vyishira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihugu cha Uganda bisubiramo mu mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu w'ico gihugu vyatangaje ko uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 5 yitavye Imana no musi kwa gatatu. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Uganda Dr Jane Ruth Acheng yatangaje imbere yaho yari yatangaje ko uwo mwana yari yajanywe mu bitaro vya Kagando mu burengero bw'igihugu. Ivyo inyuma yuko we n'abatari bake mu muryango wiwe binjiye muri Uganda bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa mbere. Acheng avuga ko abategetsi ba leta ya Uganda bemeje abantu batatu ko banduye Ebola. Yasavye abanyaruganda gukorana n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntumbero yo gutuma Ebola idakwiragira mu bindi bice by'igihugu. Ishira hamwe OMS ryarananiwe guhagarika gukwiragira kwa Ebola mu buseruko bwa Kongo, kenshi byatumwe n'abanyagihugu batizera abakozi bajejwe iby'amagara y'abantu.
Muri Cameroon, guverinoma irimo irohereza abasirikare benshi mu majyaruguru y'igihugu ku mipaka na Niger na Chad bitewe n'igitero umutwe wa Boko Haram wagabye ku cyumweru gishize mu mujyi wa Darak mu majyaruguru ya Cameroon. Uyu munsi Ministeri y'Ingabo ya Cameroon yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abasirikare 13 ba Cameroon n'abasivile bataramenywa umubare. Ibitangazamakuru byo muri Cameroon ariko byo byemeza ko Boko Haram yahitanye abasirikare 21 ba leta ya Cameroon kandi ko Boko Haram nayo yapfushije abarwanyi benshi ndetse umubare wabo ngo ushobora kuburenga w'abasirikare bishwe na Boko Haram nyine abasirikare ba Cameroon. Naho abaturage bahunga bagenda bavuga ko abasivili bishwe na Boko Haram ari 40 byibura muri kiriya gitero cyo ku cyumweru mu mujyi wa Darak. Guverinoma ya Cameroon ivuga ko ari cyo gitero kibi cyane cya Boko Haram mu gihe cy'umwaka. Ivuga kandi ko Boko Haram imaze kugaba ibitero 7 mu majyaruguru ya Cameroon muri ibi byumweru 3 bishize.
Abategetsi bo mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'abanyakanada 2 bari banyurujwe mu ntango z'ukwezi muri Ghana abatabawe. Ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru bw'igihugu cya Ghana butangaza ko igikorwa cyo gutabara cyaherahejwe mu masaha ya kare ino munsi wa gatatu mu ntara ya Ashanti iri mu bumanuko bwo hagati mu gihugu. Nta bindi birenga aho vyamenyekanye buno nyene. Ubushikiranganji bujejwe amagara gutangaza amakuru muri Antunga bwari bwagerageje guhumuriza ingenzi ko igihugu cya Ghana gitekanye. Ivyo naho mu minsi ya vuba kunyuruza abantu kugira hatangwe ingwati vyiyongeye. Ghana ni igihugu kibonwa ko kirimo umutekano kurusha ibindi bihugu byo mu karere ku banyamahanga batemberera icyo gihugu. Nubugira kabiri mu kiringo kiri munsi y'ukwezi abanyamahanga banyuruzwa mu gisagara cya Kumasi. Umuntu afite ubwenegihugu bw'Ubuhindi yaranyurujwe imbere yaho mu nyuma yaho aratabagwa. Perezida w'igihugu cya Ghana yariyemeje kubyerekeye gufatira ingingo zikomeye abanyuruza abantu. Ivyo kubera impungenge ko bishobora kugeramira isata kijejwe ingenzi.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhungu w'imfura wa Perezida Trump yitwa Donald Trump Jr. uyu munsi ari mu nteko ishinga amategeko akanama ka Sena gashinzwe ibigo by'iperereza mu rwego rwa Nketi karimo gakora ku bikorwa by'Uburusiya byo kwivanga mu matora yo mu 2016 yahanuriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Araganira n'abasenateri mu muhezo akigera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Congress. Abanyamakuru bamubajije babaza rero Donald Trump Jr. niba hari icyo ari buhindure ku buhamya bwe bwa mbere. Arasubiza ngo oya, ntacyo ndi bwongereho. Yari yaratanze ubuhamya butandukanye muri komite zinyuranye za Congress mu 2017. Ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko abasenateri bashaka kugaruka ku ngingo zimwe na zimwe z'ubwo buhamya bwe, by'umwihariko ku nama we n'abandi ba hafi ya se bagiranye n'umunyamategeko wo mu Rusiya kazi mu kwezi kwa gatandatu 2016 mu mujyi wa New York.
Tadizu ya Amerika Washington DC mwananya kumviza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abahinga bishyira hamwe muza makungu ONU bafise impungenge ko igihugu cya Sudani kiriko kija mu manga kubijyanye n'agateka ka muntu. Ivyo ni nyuma yuko inteko zijeje umutekano zikoresheje ingufu z'umurengera kubari mu myerekano ku mugwa mukuru Khartoum. Abahinga bagenywe n'ugwego gushyira hamwe ONU jeje w'agateka ka muntu basavye uno musi kwa gatatu ko abitoza gigenga kwiryozwa ry'agateka ka muntu byakorewe abari mu myerekano muri Sudani. Itangazo ry'abahinga ba ONU rivuga ko batewe impungenge n'amakuru avuga ko abantu batari bake bishwe kuva ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Ico gihe inteko zijeje umutekano zakoresheje ingufu z'umurengera mu gushubiragiza abari mu myerekano imbere y'icicaro c'igisirikare ca leta ku mugwa mukuru Khartoum. Abari mu myerekano basaba ko igisirikare cihutisha gushikiriza ubutegetsi abasivili. Yamara abasirikare bakuru bayoboye igihugu muri iki gihe baravyiyamije. Inyuma y'ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijeje umutekano, abari mu myerekano basavye ukugaragiza akazi n'amategeko mu gihugu cose. Yamara kuva ico gihe amamangazini n'ibindi bibanza bigirirwamo imirimo y'ubudandaji vyarasubiye kugurura, kandi hari uruja n'uruza kurushiriza mu mabarabara yo kumugwa mukuru Khartoum.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mu rwego rw'imari ikigo cy'ubucuruzi cyo muri Iraq cyitwa South Wealth Resources Company. Irakirega ko cyafashije Irani kurenga ku bihano Amerika yafatiye umutwe wa gisirikari w'intarumikwa witwa CODS cyangwa Gardien de la Revolution wo muri Irani. By'umwihariko Amerika irega iriya sosiyete South Wealth Resources Company ko yafatanije na Irani kugurisha intwaro za magendu mu mitwe yitwara gisirikari yo muri Iraq ifashwa na CODS yo muri Irani. Ibihano bya Amerika kandi bireba abanyayiraki babiri nabo bagize uruhare muri buriya bucuruzi. Nkuko ministri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Stephen Mnuchin yabitangaje, ibi bihano ni ugufatira umutungo wabo waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bibabuza kandi kugira ubucuruzi bw'imari mu rwego mpuzamahanga.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rica ibya plastike bikoreshwa rimwe. Iri tegeko ritanga umwitangirizwa w'imyaka ibiri kugira ngo byose bibe byacitse burundu mu gihugu. Mugenzi wacu Asumta Kaboye yaduteguriye inkuru irambuye.
Muri iri tegeko hari ingingo ikomeye yari yaravuzweho n'abanyenganda mu Rwanda yagarutse uko yari iri. Iyi ngingo irebana n'uko kuva iri tegeko rimaze gutorwa, ba nyiri inganda zikora ibikoresho bya plastike bahawe imyaka ibiri bakaba bamaze kubikura ku isoko ryo mu Rwanda cyangwa bagahindura ibyo bakoraga. Abanyenganda bari berekanye imbogamizi zabaho mu gihe iyi ngingo yaba yemejwe.
Iri tegeko turabona ririmo imbogamizi nini. Biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, none ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose. Twizera ko iryo tegeko mutarivota uko mutareze investment zagiye zikogwaho hirya no hino.
Dukwiriye gutekereza neza, ntitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka guca plastike uyu munsi umukozi icyari muri ofisi ejo asohora itegeko ryo guca plastiki.
Izi mpungenge z'abanyenganda zitigeze zitabwaho zanagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko.
Hari abantu batangije inganda hano mu Rwanda bazitangiza kubera ari umushinga bateguye, none ino ngingo ije ibaha imyaka ibiri. Muri abo ngabo batangije iyo mishinga yo kunguka, bamwe muri bo ngira ngo banafashe n'inguzanyo mu mabanki. Ese imyaka ibiri abo bantu bari barateganyije uburyo bazunguka muri izo nganda, mwibutse yuko bagiye guhomba.
Minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze Vincent Biruta yasobanuye ko imyaka ibiri aba banyenganda bahawe ariyo kugira ngo babone umwanya wo kuba bahindura ibindi bakora.
Imyaka ibiri ntabwo ariyo kugira ngo buri wese abanze yishyure imyenda, buri wese abanze yunguke nk'uko yabiteganyije. Imyaka ibiri cyane cyane ni ukugira ngo bahabwe umwanya wo kugira ngo babe bagira ibyo bahindura, niba bahindura business, niba bahindura tekinoloji yakoreshaga kugira ngo akore ibyemewe n'amategeko kandi bishobora kuba ibisubizo kuri ibi bibazo tuvuga muri iri tegeko, ni ukugira ngo ahabwe uwo mwanya.
Itegeko rivuga ko umuntu ukora ibikoresho bikoreshwa rimwe atabifitiye uburenganzira ahanishwa kwamburwa ibi bikoresho, guhagarikirwa ibyo yakoraga ndetse agacibwa miliyoni 10. Iri tegeko ryatowe n'abagize inteko ishinga amategeko rizatangira gukurikizwa n'irisohoka mu igazeti ya Leta. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi kivugo c'igihugu bumwe ibikorwa amajambere kiriko gisubirizwa Imana umwami u Burundi. Abanyepolitike bamwe bavuga ko ibi ari umugambi wa President Petero Nkurunziza wo kwigumiza ku butegetsi. Ariko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yasubiye kwemerera Ijwi rya Amerika ko President Nkurunziza atazokwitoza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ubahatari hake mu gihugu harimo no kuntatemwa incungu yo kwikukira umuganwa rwirwa gasore icivugo c'u Burundi co kuva kuri Republika ya mbere ari cyo bumwe bikorwa amajambere kiho gisubirizwa Imana umwami Burundi. Ikicivugo gishasha ni cyo ku ngoma ya cami. Bamwe banye politike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cyo mukuru w'igihugu babona muri kicivugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yo kwigumiza ku butegetsi. Atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana.
Inzira ya mbere ni iyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba goba. Ibyo si ibintu byo kubesha uganire n'umurundi wari we wese ari mu gihugu. Urabona ko ubwoba ari ikintu cambye kiriko kirakoreshwa na Nkurunziza kugira ashore kuguma ku butegetsi. Ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka. Intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi. Ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba cyane basaba bamusaba kugira abashore kuronka ikirirenza. Inzira igira gatatu kandi ari nayihambaye ni ibijanye n'ivy'Imana. Yarashize mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana ngo ihawe ikibanza cya mbere. Gushira Imana ukavyandika mu ibwirizwa nshingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana nimuve muri iki gihugu, kandi mu gihugu ntiyabagusa bemera. Ntushobora guhatira abantu kwemera ibyo wemera wewe. Mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu, ariko ubu harimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yantumye konza kurongora Burundi, kandi uko ndaburongora uko aza kwimbarira. Ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana. Bimaze kuvangana burya rero igihugu kiba giye gutabagara.
Mwagitabagaza icegera cya mbere cya President Nkurunziza asanga shebuje atarimwo. Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Jewe Sinimugama CNDD umukuru w'igihugu ni umugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi namaze kumugenza kenshi, nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo. Kuko kandi amaze kubemera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikirimo kindi kandi azoherekeza uzo musubirira. Muri mu mushakiye amenshi makuru mushaka muzana atabishaka mugafondi ibi mugafondi ibi mugamama wanje umugore mugabutana n'abazozana n'abakazana n'abuzukuru. Umukuru w'igihugu yarabwiye ijambo umukuru yavuze ntarivuga ata agiweje ntarivuga atarigenduje ataravye ibi nibi. Umukuru w'igihugu avuze biba ari itegeko mu gihugu.
Iryo tegeko ntirinyura Charles Nditije arongoye umugambwe y'iprono temewe n'ubutegetsi. Afatira kukundi ibwirizwa nshingiro rishasha ryatuburusha baho z'abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo c'umukuru w'igihugu ikava kuri itanu ikaja ku ndwi.
arabashi bagati mugi inyo mbere harimo n'amakungu bakavuga ati konguru byatazo kwitoza naho nyo ntawe ukatazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingena ahe ibyo bwirizo bashingiro hende kugira ngo barihindurira abandi naho kuriza yewe ugenda ntagira abantu rero bihenda na gatonya
bamvuga inyumvira sigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ibyo ashimangiza turore ivyumviro vyiwe
nta gituma kura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu bashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze ntaterambere ishoboka ntamajambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ibyo by'ubumwe ibyo by'ibikorwa ibyo by'amajambere yimikije ibyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashure gutwicara ko atacamira nta gituma rero mwe nizo nyifato ari nyifato zo kwiyamira iza kuko kizogeza Burundi habi watondera kuba umwami kandi je wundi yaravuze neza ati burya mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkubazi binisangira igicu
ayo majambo president Nkunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane cy'umugambwe CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kumugwa mukuri gitega
ndavuga ati mosi ntakihari kuko inkubazi binisangira igicu nije ko ndababwira Burundi turi kumwe nda niko ndababwira sura mu muntu ntango
wumve uhoraho abarira nkuru nziza
yego yego
Ati barira barundi
abanye bari ngaha guhera kuri abaye bari ngaha
bangoranirize amashikanwa
koranye amashikanwa
nawe akira batarashira makenga mu ntango zo kwa gatandatu umwaka uheze ashikiriza bwizwa nshingiro rishasha president Nkunziza atangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshirikira umukandida azokwizerwa n'umugambwe we CNDD-FDD asanzwe abereye imboneza y'amaho Eloge Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloge urakoze dusubire mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rutaburanishije mu mizi urubanza umunyarwandakazi aregamo umugabo w'umushinwa witwa Wang Yang Jian kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umucamanza agomba kubanza gusuzuma inzitizi zitangwa na Jian n'abamwunganira ubu ngubu Jian afunze by'agateganyo mugenzi wacu Erika bagira ubusa yarari ku rukiko aratubwira uko byagenze
Umushinwa bwana Wang Yang Jian ukurikiranyweho cyaha cyo gukoresha umunyarwanda kazi imibonano mpuzabitsina ku gahato araburana mu rurimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cye agasemurirwa n'umunyarwanda wumva igishinwa umukobwa bikekwa ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe yagaragaye mu cyumba cy'urukiko n'umukobwa w'inzobe n'umubiri muto muturi mu kigero cy'imyaka hagati ya 20 na 25 y'amavuko ku isonga ababuranira indishyi muri urubanza bahise basaba ko kubera uburyo bikekwa ko icyaha cyakozwe urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo ku mpamvu z'umutekano w'impande zombi n'icyifuzo ubushinjacyaha bwashyigikiye kubw'ubusabe bw'ababuranira indishyi mbere y'umuhezo ari kubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jian bwahise buzamura inzitizi yo gusaba kumufungura bya teganyo mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubwunganizi bwavuze ku buzima bwa bwana Jian bugeramiwe bitewe n'imibereho afite muri gereza ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bwabwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko abavandimwe buregwa bamwitagaho basubiye iwabo mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ko nta bundi bufasha ari kubona bwabasha kumutunga mu munyururu Buravuga ko amafunguro agenewe abandi banyururu muri gereza uyu mushinwa we yamunaniye atayarya bityo ubwunganizi bukamusaba gufungurwa by'agateganyo akaburana urubanza mu bizi yidegembye bwabwiye urukiko ko igihe yaramuka afunguwe by'agateganyo afite ahacumbitse hazi kandi ko ibyo urukiko rwamutegeka kubyubahiriza atabirengaho akazajya aburana afite ubuzima buzira umuze n'ubusaba ubushinjacyaha busanga butahabwa agaciro bwabwiye urukiko ko gusaba gufungura by'agateganyo umushinwa Wang Yang Jian byagombye kuba byarakozwe urubanza rutarashyirwa ku rutonde rw'izigomba kuburanishwa mu mizi bugasanga ahubwo akwiye kuburana mu mizi urubanza rugapfundikirwa Ababuranira indishyi muri urubanza nabo bari mu murongo w'ubushinjacyaha baravuga ko gusaba gufungura uregwa by'agateganyo byagombye kuba byarakozwe mbere ubwo baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nabo bagasanga urubanza rwagombye guhita ruburanishwa mu mezi yarwo bongeyeho ko nubwo bigoye kubibonera ubimenyetso babonye abandi bashinwa bagenzi buregwa bari ku rukiko bityo ko bashobora kuba bagemurira Wang Yang Jian baburana uregwa arahawe ijambo nta byinshi yavuze kuri izi maka hagati y'ubwunganizi bwe ababuranira indishyi n'ubushinjacyaha yavuze gusa ku ngingo yo kumuburanishiriza mu muhezo nawe aremera bidasubirwaho ko impamvu zitangwa n'uruhande baburana zifite ishingiro kuri iyi ngingo ariko agasanga abantu akeka ko bafite amakuru ku byaregwa bagombye kuba bari muri iryo buranisha mu muhezo nabo bakavuga uko byagenze ubwunganizi bwa bwana Wang Yang Jian bugakomeza buvuga ko ubusabe bwabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko aho zitomora ko aho urubanza rwaba rugeze hose haba mu kuburana mu mizi urego bashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ubwo nganizi bwasoje bubwira urukiko ko ubutabera ntacyo bwaba bugezeho igihe bwana Wang Yang Jian yakomeza kuburana afunzwe kandi atabasha no kubona ibyarya. Nyuma y'izo mpaka mucamanza yahise ahitamo guheza abatarebwa n'urubanza bose maze afata umwanya wo kumva impamvu ababuranyi bombi basaba kuburanira mu muhezo. Uwo mwanya urangiye umwe mu bari mu rukiko yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imiterere y'urubanza kandi ko hari bimwe mu bikorwa byigize icyaha byinjira mu buzima bwite bw'urega n'uregwa umucamanza yategetse ko urubanza ruzabera mu muhezo. Icyaha umushinwa Wang Yang Jian akurikiranyweho akeka ko yagikoreye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'ukwezi kwa 2018 hazwi nko mu Kiyovu cy'abakire. Uyu bivuga ko yakoreraga muri kontwari y'imwe muri hoteli zaho mu Kiyovu. Bamwe bakoreraga babwiye Ijwi rya Amerika ko Jian n'umukobwa umurega kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe bakoranaga muri iyo hoteli. Bose mu bamushinjura baravuga ko yarasanzwe aziranye n'uyu murega bemeza ko nawe yakoraga imirimo yo gutanga ibiribwa n'ibinyobwa ku bagana iyo hoteli. Hari n'uwatubwiye ko Wang Yang Jian amenyana n'uwo mukobwa umurega ku nshuro ya mbere bumvikanye amafaranga Jian amwishyura 25,000 bararyamana ngo bikomeza bityo. Bagakeka ko ku munsi wa nyuma baba barapfuye ko umushinwa Jian yasezeranije amafaranga umunyarwanda kazi yayamwimaga hitamo guhuruza inzego z'umutekano ko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo umucamanza azatangaza niba bwana Wang Yang Jian yafungurwa by'agateganya kaburana yidegembya cyangwa se niba yakomeza gufungwa. Ehe bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tati Ijwi rya Amerika Washington DC. Kibazo cy'abakobwa benshi batwara inda zitifujwe n'imisore no kunywa ibiyayura umutwe cabaye indanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda. Ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda hamwe n'inzego ziserukira impunzi bemeza ko bahagurukiye kugwanya ubwo buhumbu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claven yo nkuru aherutse muri iyo kambi.
Nyene ashobora kuyitwara kubera imibereho ya mucanze.
Ubu ni umwigeme ari imbere yanje akiri muto atarashikana imyaka 18 ahetse umwana w'amezi atatu. Yamuvyaye ataruba kugwiwe ico yita inda itifujwe. Ubukene n'imibereho mibi niyo ntandaro y'izo nda.
Urareba nyene turi hano turi impunzi. Ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanje. Bishobora kugenda mu gituraga agakora amahera je ntashobora kujayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera. Agaca yemera nyene agakora mwinda. Ni benshi.
Koze nk'abangara.
Ni benshi cyane. Bararenga nka 30.
Iruhande yiwe hari abandi bakobwa babiri nabo nyene bahetse abana nabo banse kuvugira kuri mikro y'Ijwi rya Amerika bemera ko nabo nyene bavyaye muri ubwo buryo. Aba bakenyeze nabo babarusha imyaka gato nabo nyene baraze ko ico kibazo cabaye ndanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama.
Baraze twara mu nyene hatari nawe urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi. Ariko nk'abakobwa bazitwara ni baba ndi nyene babahendesha nk'amajana 5, majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba.
Abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda. Amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngirempfe n'inzara ikandondeze uburyo nohendana ugasanga yandarayitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanka.
N'aba basore bavuga ko bashiki babo bavyara ku bwinshi kandi batarubaka izabo.
Bashiki bacu vraiment ngaha rero nabo baragerameho. Imagine nk'umukobwa afise nk'imyaka hafi nka 14-15 ukabona umwana afise inda ari kujya gupimisha inda kwa muganga atari ibintu twebwe twari dusanzwe tuzi vraiment natwe biranaturenga. Benshi bagapfana mu inda ukabona umwana aciyaja no kwa muganga arapfuye.
N'ubwa mbere je nari impunzi nta kazoza turimo turabona sinzi nta kazoza reka duhe nk'akaruru nk'abakobwa urabona batwara inda kubyishye ikibazo kihari urashobora kubaza umuntu SK uyo kuri mu ravyara turi no mu bibazo tekazoza nakaha ngo rega ngo bibingushobora ngo kubitumwa n'umuntu agenda akabimukorera akamusigira nk'igihumbi akagura igicupa cyo kwisiga camavuta akakubwira ati narose undi muntu amereza ibihumbi bibiri naguza agapira cyangwa akagura agasabuni twebwe ngaha baduha isabuni zitanu zikatumaza amezi atanu ndazi nawe umesura woga ayo masabuni ntiyo kumaza amezi atanu nk'abantu b'abakobwa urazi bakenera ibintu byinshi byo kugira bagira isuku rero niho mwanya
yamara nabo basore barugarijwe n'ubundi buhumbu bwo kunywa ibiyayuramutwe nk'inzoga canke urumogi
abasore benshi vraiment biyahuza kubera iki biyahuza ibiyayuramutwe kubera inzara
ibiyayuramutwe biramara inzara
oya mwije biyayuramutwe baje kwiyahuza inzoga kubera iki kubera inzara baba bafise baravuga ati none se noja kurya iki noja nubaho gute reka ngende kunywa amayoga reka nje kunywa ibyo canke ngo babafunze
barabinywa ari gihe babibuza no ngaha mu nkambi ariko bagoma babizana nyene
baranywa nyene ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga numva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese baba bakwiye kunywa ibyo abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kuba wona bibona
Utwara komite iserukira izo mpunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko inzego zose zo muri yo kambi zahagurukiye ico kibazo c'ubuhumbu
mu nkambi ahantu hari abantu kandi hugaye nibibura tuko turagerageza uko bimeze kose kugira ngo hijya no hino mu makaritie mu makomunote abantu babamwo ico kintu ca mbere dukora kugira ngo tugerageze turabe yuko abana bacu dufise kuko mucamake nibwo Burundi bwejo mu gihugu cacu dutegerezwa guproteja abana bacu ko bishoboka kugira ngo izo ndazindaro ivyo byabwenge ivyo bintu byose ubona yuko bishobora kubazanira ingorane rero turanashimira cyane inzego zacu z'umutekano z'igihugu cyatwakiriye tugashimira cyane n'abayobozi turi kumwe no kuko icyo kintu turagifashanyamo mu kubica
ubwo rugamba n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda ryemeza ko rizonarukorana n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu no mu kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zidakira zitandukanye zica mu bihimba vy'irondoka icyo gikorwa n'ubushikiranganje bushinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema ari nabwo bujejwe impunzi mu Rwanda bwaragihagurukiye imahama bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu abaremesha kiyago n'abaserukira abandi igihe cyose abaye inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibisiba kuvugwa mu ntumbero yo kuvyirinda iyo kambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 60,000 igice kinini cyabo kigizwe n'urwaruka Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru nshuti mwese muduteze amatwi imbere kudusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije umwana w'umuhungu w'imyaka 5 wo mu gihugu cya Uganda yararwaye indwara Ebola yitavye Imana umuntu wa mbere vyibonekeje ko afise Ebola kuvico kiza cadutse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana urubibe na Uganda haraheze umwaka
Muri Cameroon, Boko Haram imaze kugaba ibitero 7 mu majyaruguru y'igihugu muri ibi byumweru 3 bishize. Ikibi muri byo nkuko guverinoma ibivuga ni cyabaye ku cyumweru mu mujyi wa Darak hafi y'umupaka wa Nigeria na Chad. Icyo gitero cyaguyemo abasirikare bashobora kuba bagera kuri 20 ba Cameroon n'abaturage bashobora kuba bagera kuri 40 ayo makuru ntabwo aremezwa neza.
Umushikiranganje wa mbere w'u Japani Shinzo Abe yashitse ku ngwa mukuru w'igihugu cya Iran Tehran no munsi wa gatatu ari mu rugendo rugenewe guhama ikicuka kibi gitera ciyongera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu bishobora gutuma haduka iyindi ntambara mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mu rwego rw'imari ikigo cy'ubucuruzi cyo muri Iraq cyitwa South Wealth Resources Company irakirega ko cyafashije Iran kurenga ku bihano Amerika yafatiye umutwe wa gisirikare w'intarumikwa witwa CODES cyangwa Gardien de la Révolution wo muri Iran.
Naho abategetsi mu gihugu cya Ghana bavuga ko abafasoni b'Abanyakanada babiri bari banyurujwe mu ntango z'uku kwezi batababwe ubushikiranganje bujeje gutangaza makuru muri cyo gihugu gutangaza ko igikorwa cyo kubatabara cyaherahejwe mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa gatatu mu ntara ya Ashanti iri mu manuko bwo mu gihugu hagati mu gihugu. Amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri isaha kuri Radio ya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Peter Handley engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro mahe kumwe na Ange Deniyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.